turashimye ko mbandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi. Muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22 mu Rwanda, tukaba kuri FM 104.3 by'ijwi rya Amerika. Twizere ko muriko musozera neza uno mwaka w'2022 mwitegurira gutangura neza wa 2023. Aho mu 2022 yakomereye muzokoroherwe mu 2023, abo nabo mu 2022 byagenze neza bizobandanya uko. Ijuru rya Amerika rero twizere ko mu 2022 ku ruhande rwacu twabashitse kunyota, tukagira ko twemera kuzobandanya turyohora ibiganiro byacu kugira ngo vyame binogera amatwi ya mwebwe mudukunda, icizere canyu kidutera intege zidasanzwe. Nuko rero uno musi ku ijwi rya Amerika twashimye kuba hakanya muri iki kiganiro kidasanzwe cyo gusozera umwaka wa 2022 tuza gusozera mu masaha make kugira ngo mudusangize ico muzokwibukira kuri uno mwaka turiko turasozera, ico mwiteze kwa 2023, ico mwiteze kuri radio yanyu ijwi rya Amerika mu 2023, ico mwashimye mu 2022 ku ijuru rya Amerika, ico mwatuneguye naco nyene murakitubwira. Turaza kubaha kandi muri iki kinaganiro akanya ko gusaba inindirimbo mwakunze mu 2022 no gutasha abanyu. Wifuza kugaruka ku makuru yaranze umwaka aho aherereye, nawe nyene ntituza kumukumira, turamuha akanya. Munkundire rero imbere yo kwinjira mu kiganiro nyezina mwateguriye mukamugiye gushikirizwa na Jovi Diane ni nahazwe, nifatikanye n'abagenzi banje bose iyo bari mu kwifuriza umwaka mwiza twifashishije amajambo ya ino ndirimbo umwaka musha ya Korala El Shaddai yo mu gihugu cy'u Rwanda.
Twifurije umwaka musha mwene imiryango yanyu n'inshuti zanyu, uzababe iherezo ry'ubutayu, intangiriro y'amasezerano. Uri imigisha yanyu n'amahirwe yanyu.
Ahari umwaka turangije wabaye umwijima, nyamara dutangiye uzanye ubuzima. Ndagusezeranya yuko bigiye kwemera, igicu cy'icyizere ndakibona ngicyo kiranje.
Akamusha
musha musha,
n'imiryango yanyu n'inshuti zanyu,
uzababere
uzababere intangiriro y'amasezerano.
Sahi wanyu je happy new year.
Aka karirimbo umwaka mushasha twizere ko kabanyuze aho muri komora twumva muhereye inshuti bakunzi b'ijwi rya Amerika. Wa mbere twakiriye uno musi mu kiganiro cacu ni Yves Bizimana, yari yatwandikiye ati sinzigera nibagira inturo nabahaye nimero yanje, nimwigere mumpamagara ku ijwi rya Amerika. Yves, uno musi turaguhamagaye.
Murakoze cyane, nari ndabirindiranye gishika kandi iyo umwaka urangira ntamagawe n'ingene nkunda kuva kera ijwi rya Amerika. Demirvande yoheze mbabaye mugabo kumbure ubu n'akanyamuneza kadasanzwe kuri jewe n'abagenzi.
Urumva reka tukwisigure ko murungika inimero zanyu muri benshi nk'uno munsi dushira ko abatwandikira kugira ngo tubahamagare mba murungitse muri ijana barenga, ikiganiro kikaba kimara iminota 30. Urumva ko bitokunda ko mwese tubavugisha, hari n'igihe tubahamagara amatelefone ntimuyafata. hari n'igihe amatelefone aho mubaherereye adacamwo ariko turase ku mutima sukugambarara nuko biba bitadukundiye umwanya utadukundiye
turabakenguruke kandi natwe kumbure turabitahura urumva umwanya bari muto abakunda ijwi rya Amerika sitwebwe twenyene turi mu Burundi kumbure abari ku isi yose hatandukanye bumva ikirundi n'ikinyarwanda ngira ngo kenshi baba bariko barayikurikirana kandi baba bakaba bifuza kugira ico bashikirije abihererano canke ibibazo
ego Eve umwaka wa 2022 masaha makenya uraza kuba wikunkumure twinje muri 2023 wa 2022 wakugendekeye gute
wangendeye neza kuko ndakomeye kumwe nabanje uchanda uronkamwe n'ikibondo cy'umwana w'umwigeme ubona wakaba uboneka mu ndwi zibiri ziri imbere urumva ko yabonetse muri 2022 cyo ni ikintu cya mbere cyo gushima
barindabira
nidasanzwe ivuye ku mana ego nico cya mbere nkenguruka
urumva turabaye turagukeza rero wowe uyiteze ibyiza bizotangurana na 2023 azoba ari umwana wa mbere nimba atari banga canke aja akurikira abandi
sibanga azoba agira gatatu kose urumva ko ndiko ndanabagwiza
kuri abagwiza abandi babiri n'abahungu baravanze waronse utubuto twose
ego wa mbere yitwa Adiansere Bigabiro umurundi w'umukunzi w'imico n'akaranga nkunda kwita amazina yabamwe twakomoka ko kera urumva Bigabiro ni izina ritamenyerewe si menshi mu Barundi b'iki gihe akaba afite imyaka 5 n'amezi 3 ari muri troisième maternelle umwana aciye ubwenge nifuza ko azoba umujournaliste kuri radio Ijwi rya Amerika
aha turabaye turamukunda
ndabimukundisha kuko nanjye ubwanjye iyo nagiye nca hose bagumye banyita journaliste mugangomba nsaze ayo mahirwe atanguye ko ngo mfate micro nabo maze kuja nditaba ibiganiro hamwe ku maradiyo atandukanye nkizera ko ngira ikindi gihe nzohabwa ka carte d'invitation ngashika muri studio za radio Ijwi rya Amerika ngaho iwa Washington DC igihe nzoca ndagirihira ndayigendere mbaze ibibazo kumbure n'umugarero nkunda mu buzima bwanjye kandi cyane
ntiyararengerana rega uraraba imiryango iruguruye ntuzobura uko ubigenza hanyuma rero inyuma
y'ibirango bizoshoboka
inyuma ya Bigabiro uwa kabiri nawe ntiwatubwiye nawe ushaka ko azobika canke we yipfuza kubike
n'umwigeme yitwa Gakunzi Kene Elina afite imyaka 2.5 ndiko ndashaka ko yoba umuntu atamba izi mbyino z'ikirundi agakura ari mu bintu by'imico n'akaranga
yego nuko rero Yves Bizimana twayaze inyuma y'uko kuri Facebook yabonekanye ko utaryohewe ko tutavuganye uno mwaka wose harya udukurikira uri he ga Yves mbere ko duca tukureka ugatasha bawo
uri Bujumbura mu Burundi
nuko rero ico wifurije abakunzi bawe muri uno mwaka wa 2023 uca dutangura n'amazina yawe
mungundire umunota umwe ndababaza harakantu nari nsinze hari ikibazo wigeze kubaza umwana umutwereka gira udusporo ukuntu sinzi kubyibuka
ego
afite impano y'utuntu ndabyibuka ariko iyo nkuru ni wewe nibaza ko uba uramusanga ahantu yerekana ubugenegene mu byo kwinonora imitsi nimba nibuka neza
yego ni umwana aba ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aba
ego narabaye tushe cyane kuko nanjye iyo mfura yanjye wumva akora ibirengenyo ujya mugancangira nti ese umunyamakuru yaba mu Burundi noce nigora nkamuhamagara akaza kandabira utugenegene ariko aragira amasoro ndavuga nti mbega yemwe none ibi bintu byaba bana bo muri Afurika bobo bashobora kuba bafite impano ntituzimenye ntituzikurikirane ibimeze gute nako rusa n'urangirije projete tushe
yitwa Liana aba muri Leta ya Maine aha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Portland nawe nyene urazi ko yavuze ko akiri mu Burundi byagorana ko bamenye impano afise ariko ni mwebwe bavyeyi nkuko umuvyeyi we Mablon Duwayezu yabivuze ni mwebwe bavyeyi bo kubakundisha mukanabereka inzira kugira ngo bashobore gukura babikunda hama bazogira aho bashitse turamuteye intege rero uwo mwana ni uwa mbere cyane uwa kabiri
uwo wanje ni mfura agira utuntu twinshi tujanye na siporo twinshi mbona ko sinzi ko yova mu iki cyane kiriya sindi umuhinga mu by'ukunonora imitsi mugabo ndiko ndamubonamo kazoda gakomeye mu bijyanye no kwinonora imitsi mu bijyanye n'ibya siporo.
Reka tureme ko tugumana nimero yawe tuzobarondera mu kiganiro nubwo tutemere gukora mu Burundi. Murashaka kuduha ikiganiro mu majwi cyangwa mukadufatira n'udufoto n'utuvideo mukatuturungikira ku Ijwi ry'Amerika tugasangiza abakunzi bacu, gutyo ntihabura n'uvuga ati uyu mwana reka tumushigikire, haba mu kumutera intege haba mu kubwira iki, sivyo ga Eve?
No, nabikenguruka banagomba kuko nibaza umwanya wose notanga ikiganiro bidafatiye ku bya politike, nibaza ko ataco biba bitwaye.
Ntaco bitwara ni vya politike, si bibi ko bivuga ikibi no kuca muri politike kugira ngo ugire nabi.
Ego cyane.
Nuko rero abutasha nabo wipfuriza umwaka mwiza mu 2023 Eve.
Aha, abo bambere we n'umuvyeyi aba yaranyibarutse. Mbabare mpore Petroni, ngira ngo arashobora kuba nyumva cyangwa azonyumva ari kirambi, ubwa kabiri n'umukenyezi wanje Odetai n'amahoro, nsa ntashi ibibondo byanje, ama nkaca ntasha abagenzi, abo dukorana, inshuti, abagenzi n'abandi. Akaririmbo tuca tugenda muri ka kandi iki kirundi muzokavuza ati na ka madame Rose nimba nibuka ati ndavuga simvura ntuze ubanyumviriza ikibyigwa n'icumva. Sinzi ko mukumva ko karirimbo
ndavuga simvura yemwe muranunga reka tukakorere
ikibyigwa n'icumva n'usura atwara gendanye turayaga turatwenga muhungu turikundanira waranyororobye uragenda ntiwansezera uyora wasise byarahize ntutambuze mugenzi wiyandarire. Ndayikunda cyane.
Ok, reka duce tukagutura rero kakuryohere n'abawe Eve Bizimana. Turizeye ko icyo twita esheke sina esheke ko byaratugoye mwa mugi benshi mushaka ko tubavugisha, turizeye ko ako kantu wagumanye ko tutakuvugishije gaheze no munsi
karaheze, ahubwo ngiye kuzogwiza umwanya nahora njya ndayumviririza mu Kirundi, mu Kinyarwanda, mu Gifaransa n'ibindi ngume ndayikurikirana kumbure mpimirize n'abagenzi bayumvirize kurusha uko twahora.
Ego, urakoze akaririmbo ndavuga simvura kace kakuryohera.
Murakoze gose.
Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, karirimbo ni ndavuga simvura na karirimbo kari kasabwe na Eve, nibaza ko ahari kamuryoheye. Ku murongo wa telefone wundi turi kumwe na Jean Mugisha. Jean Mugisha, ikaze ku Ijwi ry'Amerika.
Bakize neza namwe mwiboneye.
Ego, turakomeye. Uherereye ga Jean Mugisha?
Uherereye mu gihugu cya Zambia.
Jean Mugisha, udukure muri yo parleur nimba turirimo kuko amajwi ariko aratugarukanako. Aratugarukako.
Ok, ngira ubuyoba byanisa n'ibyagabanutse.
Ego, turumva bigabanutse. Jean Mugisha, rero uti muri mu gihugu cya Zambia.
Ndi mu gihugu cya Zambia i Lusaka.
I Lusaka. Ku murwa mukuru. Uri kuheraheza gute umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri? Uri kuwitegura gute wa bibiri na mirongo ibiri na gatatu?
Uko turawitegura, turimo turawuheraheza ngire nk'uko twavuze. Ora nyine kwa kusaye umwaka w'ibihumbi na mirongo irindwi na kabiri n'uwagoranye bivanye n'ibihe cyane cyane byibye muri ibyo kuri iki gihe ndirinda ko ari kizi ekonomiki yasa n'iri ku isi hose yabaye ivuye kuri iyi krizi ya korona yahabaye, igenda irahere igenda iragabanuka, hacyaza intambara muri Ukraine n'Uburusiya, naho murazi ko ibyo bihugu bisa n'ibigega by'isi mu bijyanye n'ifungurwa byavuye kuri ibyo nihanini niho hanjye hariho amacarenzi ku bijyanye n'ubuzima nk'abantu usanga tukakomeza niho hanini, ndetse ka no ku buzima bw'isi bwavuye bijya bihugu n'ibigega by'isi mu bijyanye n'ifungurwa ibindi kimba soko nanga gupuye ari bitoro y'abanagaza kalite nazo bigenda isi bimaze kubura cyane bikaba bike bizakena kanoje umwaka
Ego turakwifurije ko wa 2023 zo kubera mwiza mugisha ngaho muri Zambia Lusaka abo wifuza kwipfuriza nibanze uno munsi
cyane cyane ndawifuriza abatuye banje basanzwe bari mu gihugu cy'u Burundi abifurije inshuti n'abagenzi basanzwe bari mu gihugu cy'u Burundi kanya inshuti n'abagenzi basanzwe bari aha muri iki gihugu cyane cyane ndawifurije cyane ko umwaka wa 2023 wabiriya cyane cyane w'amatano w'ubukwe kuko mu kibazo gisanzwe tubivuga
urakoze cyane turabikwifurije nawe ngaho muri Lusaka Zambia ubwire impera nziza za 2022 uzotangure neza 2023 kubera umwaka mwiza urakoze mugisha
yego namwe magite neza yatutwabana namwe cyane muri umwaka
yego nkuko twama tuzokomerezaho
okay
Ukurabye cyane akubwiriza kuyikwiza nyabunike buke
Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turacabandanya twakira abatandukanye batungikiye amanimero ya telefone turase na Frank Dukuze Frank ikaze ku Ijwi ry'Amerika
murakoze turabashimiye
uherereye ga Frank
turereye muri Kivu y'Amajyaruguru adubita Igoma muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo
Igoma hameze gute muri ko musozera gute umwaka wa 2022
ino mwaka turi gusoza nabi cyane hejuru y'intambara iriko irabahano y'abarebere ba M23 mu by'ukuri ntabwo twababwira nk'iradegijwe ibya Amerika ngo twebwe umwaka turi gusoza neza oya hejuru turi mu ntambara mu by'ukuri no gudusengera nk'icyo muri rusange
no kwihangana twizera ko mu 2023 hazoba hari umutekano mu bice bitandukanye
kijwi rya Amerika turi kubasaba mutubwirire kandi muzi byose ko abari guteze ino ntambara ari abaturanyi bacu mu gihugu cyo hakurya mu by'ukuri bahagarika izo ntambara ziyo kugira ngo natwe tugire umutekano turi abantu nk'abandi
ayo makuru ntitwahagarara kuri azi ko Leta y'u Rwanda ibihakana ariko none ukipfuza ko hokorwa iki kubwawe kugira ngo umutekano muke umaze igihe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo uhere mube mu mahoro ga Frank
tubona ko ari ibintu bya politike ibintu dono bidafite agaciro babirete tubane neza mu mahoro amoko yose tubane mu byishimo
nuko rero hanyuma ukaba ushaka ko kwipfuriza nde umwaka mwiza wa 2023
umwaka mushya muhere ku muryango gwanje guri muri muri Kivu y'Amajyepfo ahantu bita muri territoire ya Karehe n'abantu bari muri Kindu muri Manyema cyane cyane umuryango gwa Mutsa Franke guri ahantu bita Ishanje n'Inumbi naho munani no muri Kivu y'Amajyaruguru ahantu bitwa Irubaya ni muri Matisi abo bose bagumye bagubwe neza kandi Imana izabahe umugisha n'amahoro
urakoze Frank nawe tukwifurije kuzogira umugisha n'amahoro mwaka wa 2023 kano karirimbo tuce tukagutura wewe nawe muri kumwe ngaho muri Republika ya Demokarasi ya Kongo tubifuriza ko umwaka uza uzobabera neza na karirimbo kitwa Reka Ndate Imana Data ka Josh Ishimwe urakoze cyane
murakoze cyane tugiye kukumva ibyishimo byinshi cyane kabisa kandi tubateza amatwi turi ahafi abantu barenga 22
urakoze cyane
zajani yamazura mugitondo kombyutse nidawe Ushimi yekura muka marai kamurizi mwiragi juyu musi marai kamurizi mwiragi juyu musi roho imana
Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda akaririmbo ni Reka Ndate Imana ka Josh Ishimwe ashimi ingabire y'ubuzima Imana itanga twizere ko kafasha gusubiza inyuma amaso muri abaho mwaciye ivyo mwasimbye mubishima ivyo abakomereye mwiragiza uhoraho kugira ngo azobarinde muri uno mwaka w'2023 uca dutangura ku murongo wa telefone wundi ndafise Yves Rukundo. Yves ikaze ku juri Amerika. Yves uratwumva?
Ego ndabumva nibura kwa muri muri amahoro.
Ego turaho turashima. Muhererega Yves.
Andi mungu kuchake na mbisagara cha Elgorechi.
Mm-hmm. Kenya mriko muso ziragutu mwaka humbi vinda milongu vina kabiti.
Ano kuri tulashimimana chane kuko tuwele ya mkwezi kwa mbele kugira kuruno musi tulibazima tulashenguruka gose imana akozi bidasanzwe ku buzima bwacu mbere no ku miryango yacu.
Ni vyiza cyane gose. Ego aho muri Kenya uno mwaka waranzwe ni kamatora ya Uhuru Kenyatta ya Ruto. Ikindi caranze ngaho muri Kenya uno mwaka 2022 cyarayicara.
Muri Kenya harabaye amatora rimwe na rimwe byabaye ibintu byari bimeze nk'ibiteye ubwoba na cyane cyane ku bantu b'abanyamahanga, ariko turashima Imana ko yashoboye kuturinda. Ni byinshi byashoboye gukoreka, turatenguruka ko kugira uno munsi turi bazima. Habaye byinshi cyane.
Eh, hama mukitega iki mu 2023?
Ku ruhande rwanjye nizera ko ari umwaka udasanzwe, kubera ko buri mwaka mfite uburyo mpangamo ibintu, mvuga ngo umwaka ngomba gukora ibi, ibi guca guca na guca. Apollo Masinda ashobora gupanga neza ibyo nzokora muri ibyo nifuza kugera ku muri 2023. Ariko nawe nizera ko uzaba udasanzwe.
Nuko rero hanyuma abo wifuriza umwaka mwiza ni banje ga Eve.
Ndifuriza umwaka mwiza abantu cyane cyane bagize umuryango wanje, umuryango wa Ndeze Bujumbura, imiryango ofise Ingozi, mu papa yitwa Hitimana Benjamin yagiye arambaye impanuro zidasanzwe kuva kera. Ndavuga mwarimu waje mu ishuri rya business class witwa Ngendakumana Patrick, na Pastor Edimon Ngengurutse Bujumbura. Ndamaze umwaka utari umwaka urenga ndi mu bisagara ndi muno munsi. Hariho umuntu w'umupapa yakoze bidasanzwe kugira ngo nkore business sanze ndiko ndakora, ari we yanyinjijemo, yitwa Mihigo Pidas. Yakoze bidasanzwe, nawe ndamushimira cyane. Indirimbo ndayitura umuntu adasanzwe amenya ko na rainariye, amenya ko na ko navyutse amahoro cyangwa ko niriwe amahoro. Nashimye kuvuga izina ankunda ngira gusumba abandi ba
indirimbo ya
abumbarire ari indirimbo ya Ivri kuto kuva mu Rwanda ayitwa amabanga.
Ariko Ive uzavumera nka babanze bose, kwa abantu baba bafite abakunzi benshi ugasanga avuga ati akarimbo na gatuye umukunzi wanje aza kwimenya, ugasanga ni nka batanu bimenye ngo ni jewe, kandi ugatuye Bera Bera agasanga hariho Mireille agasanga hariho n'uyundi.
Rekarira ndabikubwire nta kinyoma kirimo. Isi n'ijuru bibyumve mundo muntu umwe, kandi bijyangira bibi n'abanga ririmo.
Kamushike kunyota ntitugutume uvuga amajambo utari ushaka ko uvuga, arimenya hari ako kari mu gace kamuryohera.
Oya, ako karimbo kamushikire rero. Ariko namwe ndabakengurukira kuko muri uyu mwaka wa umwaka turangije mwarambaye akaryo kenshi ko gushobora gushikiriza ivyumviro vyanje.
Nuko rero Yves ngaho muri Kenya
bandi bakomeje cyane,
turakiriye uko gukomera
utwifurije. Murakoze.
Ego, ako karirimbo kagihera uwo mukunzi wawe utashimiye kuvuga.
Ndasubiyemo akarimbo kitwa amabanga kutoka Rwanda ya Ivri.
Kutoka Rwanda ya Ivri, naongea Swahili sanifu kabisa.
Gurakoze
katwumvirize amabanga na karirimbo ka Ivri gace karyohera mwese mutwumva muherereye ijyanye no kwisi. Urakoze
namwe
murakoze. Ni wowe rukunda fite akaririmbo ni amabanga ka Ivri kari kasabwe na Ivre ari muri Kenya twizera ko karyohe umukunzi we yagatuye kandi namwebwe kabaryoheye dusome bumwe mu butumwa mwatwandikiye mucishije kuri Facebook yacu ayo VOA radio yacu duhereye kuri bavugi Ruhuhoze Thierry yagize ati mwaraduhaye amakuru menshi n'ibiganiro ku ije rya Amerika muri uno mwaka duhejeje 2023 twiteze byinshi komera kwibanga urakoze Thierry ubutumwa bwawe burashikiriye bagenzi banje batandukanye Canute na Hishakiye nawe yatwandikiye agira ati ico nibuka muri uno mwaka wa 2022 nuko umwaka uheze ntumvise VOA kuri FM ico nsaba imana nuko nosubira kumva kuri FM ndingaha imuramvya Canute imana nako yokumvira kandi urakoze kutwifuriza gusubira ku mirongo ya FM gaho i Burundi abo muri kumwe imuramvya tukabifuriza umwaka mwiza 2023 buca dutangura Jean-Pierre Chimana nawe ati muri radio idufasha mu ngeri zose ntacho mutadukoreye tuzokomeza gufatanya namwe muri byose turashimye cyane ufatanya utwemereye Jean-Pierre Pio Mano Lionel ngo numwaka wa mpombeje cyane Pio pore sana tukwifurije ko 2023 uzokwera mwiza gusumba Bitoki Macumi David isumba vyose nawe yanditse ijwi rya Amerika avuga ko yifuza ko yosubira kumva ijwi rya Amerika kuri FM David na wewe imana ikumve witije Temba yavuze ngo amen amen natwe turabakunda kubi nkunda ko muvuga inkuru z'ukuri pe local radio zacu ama radio yabo ngiyanyu yashatse kuvuga yumvikana asamira nahaherereye ngo ntabashikira kunyota nkuko natwe tubashikira kunyota urakoze Temba Egide Bigirimana yatwandikiye avuga ko yadukunze agira ati narabakunze mwitwaye neza ku makuru mwadushikirije Egide nawe urakoze ku butumwa bwawe tuzobandanya tujyohora ibiganiro byacu kugira ngo ubandanye uryoherwa nawe Karirimbo Alleluya muzogira umwaka musha muzagira umwaka musha ko murumva ko kari mu Kinyarwanda niko nshemba ndabangirira ko ibiganiro vya kano kanya ku izina rya bagenzi banje nongeye kwifuriza gusozera neza umwaka wa 2022 no kuzotangura neza wa 2023 tuza kwinjiramo mu masaha make bagenzi banje dukorana aha Washington DC n'imiryango yanyu ndabipfurije ivyiza gusa imigisha n'amahoro bizobashware mu 2023 bamenyesha makuru bacu mu Rwanda muri Uganda Kenya Congo ubwongereza Tanzania muzotangura neza umwaka buca twinjiramo wa 2023 kuri mwese n'imiryango yanyu abakunzi bacu duca Congo turonka makuru yacu mu Burundi namwe bwe ndabipfurije amahirwe masa kuri micro muri 10 na Joidiane ni nahazwe nabateguriye ndabashikiriza nongera negeranya amajwi ya kino kiganiro yakoze Etienne Karekezi yarampagarikiye twese twongere tubipfurize kururanirwa mu byo murimo byose no kuzuranirwa cyane mu mwaka wa 2023 twinjamwo mu masaha make